mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Mwiriwe nchuti bakunzi, ni kaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana ni nahazo na makuru ngiye kwashikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbere yo gukomeza twirinda ikiza cha virus ya corona. Zimwe zime mu ngingo nkuru zigize amakuru yo kuri no mugoroba. Mu Burundi inyuma yaho murugujeje gutunganya amatora seni wemeje ko umukandida w'umugambwe CNDD FDD ari we yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu. Abigeze kuramutswa u Burundi barafitse ico amusaba.
Kino gihugu kirakeneye yuko imitima koko yegerana kugira ngo abantu bijukire icankene ko gikomeye muri kino gihugu gikomeye hose kurondera iterambere rituma umurundi wese ahari yumva kwamerewe neza.
Uyu ni Perezida Sylvestre Ntibantunganya yayoboye u Burundi kuva mu mwaka w'1994 kugera mu 1996. Amerika itunga gatoke Uburusiya ibwagiriza kwivanga mu ntambara iri kwibera muri Libya. Ku mugabane wa Aziya, leta ya Afghanistan irategekanya kurekura izindi mfungwa za Taliban amajani 90. Naho muri Afrika y'Epfo, ibitigiri by'abariko barahungabana mu mutwe kubera ikiza cha virus ya corona byiyongeye cyane. Idonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sasemwe hafi ya maradio yanyu. Amakuru yo kuri no mugoroba turahera ku cemezo ca leta ya Afghanistan naco kurekura izindi mfungwa z'abataliban amajani 90 ku munsi wa nyuma w'agahengwe ko guhagarika ingwano hagati y'impande zose. Ibindi na mgenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Abarwanyi b'abatalibani bahagaritse imirwano kuva tariki ya 24 z'ukwezi mu rwego rwo kubahiriza igisibo cya Eid al-Fitr nk'uko bitangazwa n'ubutegetsi. Leta nayo yasubije icyo gikorwa itangaza umugambi wo kurekura imfungwa za gisirikare 2000. Umuvugizi w'inama y'igihugu y'umutekano Javad Faisal yavuze ko uyu munsi harekurwa 900. Ku munsi w'ejo hari harekuwe abandi 100 mu gikorwa kigamije kwerekana ubushake bwo gukomeza inzira y'amahoro n'ibiganiro hagati y'impande zombi. Mu kwezi kwa kabiri, leta y'Amerika n'umutwe w'abatalibani basinyanye amasezerano agamije kurangiza intambara. Ayo masezerano agaragaza ingengabihe y'ikurwa ry'ingabo za Amerika muri Afghanistan n'iyubahirizwa rya bimwe mu bisabwa n'umutwe w'abatalibani birebana n'umutekano. Anavuga kandi ku irekurwa ry'abarwanyi b'abatalibani 5,000. Mu gihe uwo mutwe nawe usabwa kurekura imfungwa 1,000 z'ingabo za leta. Biramutse ari uko bigenze, byaba ari intango y'ibiganiro hagati y'Abanyafuganistani ubwabo. Perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan yatangaje ko yiteguye ibyo biganiro bishobora kurangiza intambara imaze imyaka hafi 20 muri icyo gihugu.
Jeffrey Mutagoma, urakoze. Tuve ngaho muri Afghanistan tuzaha muri Leta Zunze za Amerika zitunguru toke Uburusiya zibwagiriza ico yise ukwivanga mu ntambara iri kwibera muri Libya. Aloise Bigirimana arakomeza.
Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika ku mugabane wa Afrika, Africome, cyagiriza Uburusiya kuba bwarungitse indege z'intambara muri Libya gushyigikira Khalifa Haftar arwanya leta yemewe na ONU. Amerika ivuga ko izo ndege zabanje kurwa muri Siriya zisirwa irindi rangi kugira ziyoberanye imbere yo kujya muri Libya. Igisirikare cya Amerika nticyatomoye ryari izo ndege zashitse muri Libya, ariko cyemeza ko ari mu bihe bya hafi. Iri tangazo rishikirijwe aheze umunsi umwe leta ya Libya yemewe n'amakungu ishikirije ko abasirikare b'abacangiro b'Abarusiya baharugwa mu majana basanzwe bari muri Libya gushyigikira Haftar bakuwe mu bice by'intambara mu bumanuko bw'umurwa mukuru Tripoli. Uburusiya ariko bwamye buhakana ko ataruhara bufise mu ntambara iri kirabera muri Libya.
Muri Madagascar, abasirikare n'abaganga bagiye hamwe mu kurwanya virusi ya corona. Ni nyuma yaho abandi bantu 122 banduriye uwo mugera. Vyifashe gutega aloyi.
Igihugu cya Madagascar cyararungitse abasirikare hamwe n'abaganga mu gisagara cya Toamasina kigira kabiri mu bunini mu twigoro two kugwanya kwirakwira ry'umugera wa corona. Madagascar imaze kuronka abantu bashasha 222 banduye kuva ku munsi wa kane. Abo basirikare barenga 100 barungitswe muri ico gisagara bajejwe kubungabunga amahoro no kuraba ko abanyagihugu bubahiriza amabwirizwa yo kwambara udufukamunwa no guhana intera hagati y'abantu n'abandi. Umuvugizi w'ikigo gishinzwe kurwanya COVID-19 muri ico gihugu yavuze ko abo baganga bagiye gutohoza nimba abantu baheruka gufa muri iryo zinga ryo mu ibahari Indiana boba bishwe n'umugera wa corona canke iyindi ngwara. Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru bitandukanye avuga ko hagaragaye ibiziga mu mabarabara y'itwa Masina ariko icabishe ntikiramenyekana. Umushikiranganji wa Madagascar ajejwe kumenyesha makuru La Latiana Lokotondra Zafe arahakana ayo makuru asigura ko abo basirikare n'abaganga barungiswe nyabuna gutohoza muri icyo gisagara kubera abanduye COVID-19 biyongereye. Madagascar imaze kuronka abantu 527 bamaze kumenyekana ko banduye uwo mugera, babiri nabo bakaba bamaze gupfa.
Ku mugabane wa Afrika nari nabiciye ku masonga nkitangura muri Afrika y'Epfo, ibiharuro vy'abahura n'ikibazo c'ingwara zo mu mutwe vyaduze cane kwerekiza ca virus ya corona. Jeffrey Mutagoma.
Uko umubare w'abarwayi ba COVID-19 wiyongera muri Afrika y'Epfo, ni nako abahura n'uburwayi bwo mu mutwe wiyongera. Abakozi b'inzego z'ubuvuzi baravuga ko ahanini biterwa n'uko zihugiye mu gukumira icyorezo cya COVID-19, bigatuma ingufu zari zisanzwe zishyirwa ku kwita ku bibazo by'uburwayi bwo mu mutwe zidohoka. Ikindi giterwa uko kwiyongera ni ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona, harimo gahunda ya guma mu rugo n'akataho ari ngombwa, utaretse n'ingaruka zihungabana ry'ubukungu. Afrika y'Epfo nicyo gihugu cyazahajwe na virusi ya corona kuruta ibindi ku mugabane wa Afrika. Kugeza ubu abarenga 2022 bamaze kwandira icyo kiza kimaze guhitana abarenga 400. Abakurikiranira hafi iby'ubuvuzi muri iki gihugu baravuga ko aho iki kiza kizarangirira kizasiga umubare munini w'abafite uburwayi bwo mu mutwe kuruta uko byari bisanzwe.
Turaguma ku mugabane wa Afrika ariko ubutwerekeza muri Burkina Faso, ahavugwa amashuri 2,500 amaze kugara kwera ibitero bitandukanye by'intagondwa. Aloise Bigirimana.
Ibitero bikorwa n'intagondwa muri Burkina Faso bimaze gutuma amashuri 2,500 yugara kuva mu mwaka w'2017. Ivyashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Muri iyi raporo Human Rights Watch rivuga ko ivyo bitero bishika ku 126 byatumye abana 350,050 bataronka inyigisho zibereye, kandi abigisha bashika kuri 12 nabo barishwe canke baborejwe igufa, abandi baranyuruzwa. Abantu baharurwa mu 900 baramaze kwicwa muri Burkina Faso kuva mu mwaka wa 2015 igihe izo ntagondwa zishingiye ku idini rya Kiisilamu zatangura kugaba ibitero mu banyagihugu. Kubw'umuryango wa ONU mu bihugu bya Burkina Faso, Mali na Nigeri, abantu bashika ku 400 nibo bishwe mu mwaka urangiye bahitanywe n'ibyo bitero.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru agezwe hirya n'ino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabibutse ko muri komu yumvira kuri za FM zitandukanye n'imirongo ya shortwave, mukaba mushobora no kutwumva ikibiriraho kuri wezitatu@ radio yacu vewa@.com. Adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere. Atagihindutse General Evariste Ndayishimiye batazira neva kwigenekerezo rya 20 ukwezi k'8 ararahirira manda yiwe ya mbere y'imyaka 7 nka perezida mushasha w'u Burundi. None General Ndayishimiye n'umuntu ki? Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yaducukumburiye amwe mu mateka yiwe.
Evariste Ndayishimiye yavukiye muri komine Giheta mu ntara ya Gitega mu mwaka w'1968, intara y'Ikirimiro ubu yagizwe umugwa mukuru wa politike. Uwo mugabo azwi ku gatazirano ka Neva yamenyekanye cyane guhera mu mwaka w'1995 yiga muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa kabiri mu gisata c'amategeko. Icyo gihe yararokotse ubwicanyi bwahitanye bagenzi we b'abahutu biga muri iyo kaminuza. Yaciye yinjira umuhari FDD wagwanya leta warumaze iminsi mike utanguye, inyuma y'iganda kugwajya perezida Amerikyo Dadaye yishwe muri 1993 ndayishimiye atanguye kaminuza. Bamwe mu bo byagendanye ku rugamba babwijwe ijya Amerika kujya gwandiye cane cane mu gice cha bubanza cibitoke na Bujumbura rurare kuko yabaye mu kibira n'ubuseruko bwa Kongo. Abamuzi bavuga ko ku rugamba yakunzwe nabo yatwara bigatuma agenwa amabanga atandukanye yo kurongora ibitero no gufasha mu by'amategeko gendera ko mu ntambara. Yabaye komanda akatari gake igihe yatwara abagwanyi muri zo ntara zitandukanye ngo yarangana uko haba umugwanyi wiwe arenganywa. Ishamba yamazemo imyaka 10 yarirangije mu myaka y'ibihumbi bibiri ashinzwe amabanga yo kurongora ibiro byiga amategeko na politike y'umuhari wabo. Mu mwaka w'ibihumbi 2003 bashize hasi ibigwanisho biteguriye kuja muri leta no mu gisirikare. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 ndayishimiye yagizwe cegera c'utwara ibiro bikuru bya gisirikare kimaze gucangwa ku ipete rya generale. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2003 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2007 yagizwe umushikiranganje w'intore y'agati mu gihugu n'umutekano. Arazinanye cyane nubwo bari basa n'abahanganye mu matora agatogwasa kuko mu mwaka w'ibihumbi 2008 Evariste Ndayishimiye niwe yararongoye intumwa za leta mu masezerano yo gushira hasi ibigwanisho ku muhari Parpe Hutu FNL warurongowe na Gwasa. Mu nyuma yabaye umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo bya gisirikare ikibanza yagumyemwo gushika mu mwaka w'ibihumbi 2014. Intore kazo mu mwaka w'ibihumbi 2015 zadutse asigaye ari umuhanuzi ziwe bibazo bya gisivile mu biro kwa perezida nyene. Inyuma y'umwaka umwe yacegenwa kurongora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2016 acasezera igisirikare. Azwi nk'umugabo atavuguruzwa ku ngingo afashe. Gusa uwo muzi yagize ati naha twagwa n'agashavu n'ingoga yigaruha kirikare arumviriza kandi arugurutse. Abamuzi bati kuba yakoze ubuzi bwinshi mu gihugu arazi neza igisirikare intwaro ibiganiro amashirahamwe yigenga n'ibindi. Evariste Ndayishimiye ari mu mugwi w'abasirikare n'abapolisi bafise ipete rya generale badashika 10 batwarira igihugu mu mpisho bagafata ingingo zose zerekeye ubuzima bw'igihugu. Abamwegereye bavuga ko kuva mu myaka iheze mu kugenwa ayo mabanga yose kwariye nko kumutegura kuzorongora igihugu kuko umukandida yabwirizwa kuva mu barwanye abo cavunye nk'uko babyivugira. Amashami yigenga arahuriza hamwe ko Ndayishimiye atamadosiye y'ubwicanyi n'isesagwa ry'amatungo ya leta avugwamo. Gusaba kongera koko umuhari w'ugwaruka rw'imbonera kure zegamiye mugambwe avamwo gwakoze amabi menshi rugafatwa na ONU nk'akagwi k'inkorabara milise. Ndayishimiye ari watwara umugambwe bati yari afise ububasha bwo kubabuza. Igihe abategetsi batandukanye baguma batuka abanyaburaya n'ibihugu bimwe byo mu karere, Evariste Ndayishimiye yumvikanye gake avuga amajambo mabi muri ico gisata. Umuhinga mu vya politike yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ati nibaza ko kugarukana imigenderanire myiza n'ababanye hamwe n'amakungu arica azohera ko kuko azaho kigejeje igihugu. Kuva kera yari gengesera kuko yaraze bimurindirije. Ndayishimiye n'umuntu yegereye perezida Nkurunziza agiye gusubirira nk'uko abatari bake babivuga. Gusa ngo n'umuntu hamwe aronse abo bakorana ashobora guhindura ibintu. Isoko ry'amakuru yacu ntiryatomoye neza ibyo yohindura ibyo arivyo. Ndayishimiye ngo nakunda kwishira hejuru ahubwo akora yihoreye comme de discrétion mu gifaransa. Perezida Petero Nkurunziza avuye ku butegetsi agizwe imboneza y'amaho mu mugambwe no mu gihugu atekerewe imperekeza n'abamucungerera ubuzima bakwiye. Bamwe bati ni kimwe mu bitazokorohera Ndayishimiye gutwara. Yamara abandi nabo bati Ndayishimiye nabo arabizi neza kuko babanye mu ishamba ndetse bakaba baginjiriyemo rimwe. Byumvikana ko atazobura uko abigenza. Evariste Ndayishimiye n'umukirisu wo mu idini rya Katolika adatsiba gusenga n'intebe yiwe irazwi akunda kwicara nk'uko abo bajana yo babivuga. Afise umugore n'abana 8 atagihindutse mu kwezi k'8 ntihazorahira ngo atangure amabanga y'umukuru w'igihugu azomaramwo ikirengo c'imyaka 7 gishobora kwiyongera rimwe nk'uko ibwirizwa shingiro rishaca ribivuga. Ndayishimiye azoca cikumwubahwa. Pierre Clavier n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Claverno kugira kwitogwa rya Evariste Ndayishimiye uhejeje kutubwira wari we ritariko rivugwa ko rumwe n'impande zitandukanye. Imwe mu migambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi irimo nka SNL uramutswa gato rwasa bemeza ko amatora yibwe mu runani kira Burundi bo bagasanga naho hari utunenge twibonekeje ivyo bitotuma ivyavuye mu matora vyamirirwa. inkuru ya mgenzi wacu Eloje Kaneza
urunani kirabundi rwagiye mu matora y'umukuru w'igihugu urubanje kurenganurwa na sentare yubahiza ubwizwa nshingiro rusigura ko rwabonye utunenge twinshi harimo abantu batoye inshuri renze imwe n'abahagarikizi barwo mu matora batahawe uburenganzira ariko ayo makenga hamwe n'ayandi atari make rwemeza ko atoba intandaro yo kwanka ivyavuye mu matora Aloyize Baricaka rurongoye yabitangaje mu biganiro yamenyesha makuru
nkuko amatora atunganijwe hagurya ugasanga abantu bajeje umutekano baraje kwirukana abantu bijya misambwe ntibibaho bahagarara hariya bakabaru bakarindira nabo nyene ko hari ikintu kibi ariko urabona ko nkubo uko byagenze bica bijana n'iki cyamandatere murabona nk'ibi nabwiye by'amakarata none ni mwese ni mwari muri sinerji de media ni mwabonye ko hari amaprokirasiyo bijya bintu biraba bakuru b'imitumba barandika amaprokirasiyo cyangwa umuntu arabwira uwundi ngo ndagutore ivyamandatere barabibonye barabibona karutunenge ariko iciza cy'amatora nta tunenge tureture tumwe tumwe amatora atokwemerwa twabayemo ababikoze babikoranye ubwenge bwinshi bakoze utuntu badukoranye ubwenge bwinshi cyane ku buryo birinze ko haboneka utunenge tumwe dutuma amatora atemewe kubera ariko tunenge tutabonetse nicyo gituma ubona n'abandi benshi bari kwaremera ibyayavuyemo kuko hagiyemo ubwenge bwinshi cyane nibaza ko mu myaka iba natwe ubwo bwenge tuzogakucura natwe tubushiremo
imbere yo kubwiga cyangwa kuburonka bari cyakaratanga impanuro
ibintu by'igihugu itunga y'igihugu libe itunga y'igihugu koko ntiribe itunga ry'akagwa gatoya k'abantu bakeya tugasaba kandi ko abafungwa ba politiki n'ab'ibyiyumviro byabo bufungurwa tugasaba kandi ko impunzi zose atani imwe icyaguwe zotahukanwa kugira ngo zubake igihugu cyacu runanikira Burundi rusabye Abarundi nabo ba mu Burundi kubandanya bafatanye mu nda babandanye ibikorwa byabo babumbatira umutekano amahoro kugira ngo dusazagaze demokrasi hanyuma iterambere ridushwaremo
iryo terambere umuhuza w'Abarundi ntari kekeranya Edouard Nduwimana bivuga afatiye ku isomo asigura ko yigiye kuri aya matora umugwiseni kuri uyu wa mbere utangaza ibyavuye mu matora niho yari yibereye
ni intambwe ya demokrasi yaje gutsimbatara mu Burundi uravye ingene arundi bitabiriye amatora ku bwinshi kandi bakayitabira batekanye bigaragara yuko twese turi kumwe mu gufatana mu nda byose birashoboka kuko nta warazi yuko abarundi bo kwitunganyije amatora mwe nuko atabwo yovuye hanze n'ikigwa cyo cambere ikore cyane ibaza yuko ari intango shasha mu guca cyo Burundi ikigwa kigira kabiri na yemo nuko hari ibibazo mu Burundi biko birarangira uravye ingene amatora yagenze mu ntara zitandukanye demokrasi ingene batoye imigambwe emukandukane bw'amoko n'ibindi ndabibazo bavuye basezerano y'arusha mwabonye yuko by'ukuri bene biko biratora inyishu ikindi kigwa nuvuga nacyo ni kijyanye na demokrasi bigaragara ko abarundi bamaze gutahura inyungu zabo kuko uravye ingene batoye wasanga batoye umukuru w'igihugu ugasanga handi bagutoreye umushinga mateka atandukanye n'umukuru w'igihugu bigaragara yuko bamaze kumva akamaro kinze divyo matora kwashobye ati uyu nk'umukuru w'igihugu yongereye akamaro ariko uyu nk'umushinga mateka n'abo umugambwe wundi yongereye akamaro
iyo ntambwe na Silvestre ntibantunganya yoza twa Burundi amazi gihaye manga mu binyamakuru uyu munsi ari kanini ubutumwa bwiwe bwerekeye General Evariste Ndayishimiye yaratsindi intebe yigeze kwicarako akababaye n'umukuru w'igihugu agira kabiri baturuka mu ntara imwe ya Gitega bwana ntibantunganya ha ikiganiro radio na televizion z'igihugu
nubwira uzo umukuru w'igihugu yuko ateza kumiya yuko abayenda yahundwa umukuru w'igihugu niwe umurundi wese araba natwe twaye akuru w'igihugu niwe turaba abashikira nganje niwe baraba babura matari niwe baraba abashinga mateka niwe baraba naho ari we twamabwiriza n'ukuvuga yuko rero ari we mwugariro wa mbere w'igihugu ariyo n'ukuvuga yuko iyo utowe ucutse kumenya yuko utorewe igihugu cyose narashimye harya yavuze ati jewe nzokoreshoye kose kugira ngo ndegeranye barundi kino gihugu kirakeneye yuko imitima koko yegerana kugira ngo abantu bijukire icankene ko gikomeye muri kino gihugu gikomeye hose kurondera iterambere rituma umurundi wese ahari yumva kwamewe neza
atagihindutse kugiranga mise cy'umugwiseni biharuro nabandi ubukazi byavuye mu matora bititezwe na gato guhushana n'ibyimfata kibanza bizotangazwa ku itariki ya kano kwezi kuza Eloje Urikaneza Ijwi rya Amerika
tukiri kuca bamwe nabandi bagona kuvyavuye mu matora yo mu Burundi Dieudonné Nahimana yahiganywe ku giti ciwe nk'uwigenga amaze kubwira mugenzi wacu Frédéric Nkundikije ko muri rusangi ashimwe kwa ayo matora yagenze naho byose bitari vyera ngo de
kwitura aba kugiti ciwa cyo no kuvuga cewe nk'uwigenga nitoje ari tumenge tumwe twarabonye mu bijanye n'ingene iharuka cyagenze mu matora mugabo zobwa ngo tumenge tunini cyane gose ariko kugira bisaba yuko habaho kudu kudusotosora ngabe ko twese twabe tugane na senisa ke kuri kina kiriya ku mbure n'izagenze kuzatwagenza rakita ariko ni cyo ariko bityo bituma dutsinda amatora sanke kutuhakana ibyavuye amatora sa twakifuza yuko bizigenda mu muco
muri rusange turetse utwo tunenge amatora yagenze neza hari umugambwe nka CNL bwa ko ayo matora abayemo ubusuma kubganyu ayo matora yarabayemo ubusuma twese utwo tunenge
kambere wose nashaka kuvuga mvuga mpagaze abandi bavuze no kuga yuko ubwe cyose ari ko banke cyo gihambaye cy'amatora haba hariho ibintu bimwe bigenda neza ibicenge bigenda neza bitagenda neza ngo turavye hamwe hamwe mu ntara cyangwa umugambwe cyangwa bashaka gusanga ingene bya tunganye cyagenze neza ukanda yuko yego guharura bwabaye ku mugaragaro abantu baturikira bose bashoboye kuperekwa ibyo twarose hanyuma bivuze kandi kwa hano bakabisinyira hariho ibindi bice bimwe bimwe byo mu gihugu usanga bamwe batashoboye kuhaka ryo abandi baturikira kugira ngo bashobore kubona neza ingene amajwi twarose ameze cyangwa kugira ngo bashobore gusinya ku impapuro ariko novuga ngo ni twaje tuvuga ko muri rusange byose byagenze nabi bivuga ko birumvikana bike cyose ateguye kwanke cy'inyanya cyo kirugu hashobora kuba makosa rero ariwaza ko cyonacho umunakira ira cancane kuri steni kuko niyo ibishinzwe gutegura amatora cyangwa ibigoye kumenya cyuti ngo umuntu ayakiza ati naka cyangwa naka yitse kubera ko abantu tunenge twagiye mu gutunganywa kw'amatora no kuvuga ko aho naho steni niyo biri responsable w'itunganya neza
ego mwebwe mwari mu ba kandida afite imyaka mike cyane rwose tuyanije n'abandi bose bari kora higanwa icigwa mwahakuye kugira ngo muze mu bigenze neza kurusha mu myaka indwi iri imbere n'iki
kambere nuko abarundi n'abarundi kapitalisano kwaruka rukwiye kwigishwa ibijyanye na demokarasi gutahura demokarasi cyari cyo kuko muri kumenga abantu baca abona ko demokarasi ari gutora kuko abantu batiyumvira ibiba inyuma y'amatora n'ingene amatora afunganywa rero hari umuco tutaka dufite ubapfanye n'ingene ndavuga ko demokarasi ikiri ntoya cyane mu Burundi urabona ko hari ntambuko yatewe ariko haracari utubazo tumwe tumwe tujyanye n'ingene abarundi batahura uburenganzira bwabo ningenda gukoresha mu gihe cya demokarasi no gutahura yuko imigambwe ihambaye imigambwe ari ibyiyumviro n'imigambi igiye abarundi rero nizo nibaza ko bikwiye gukorwa cyane kugira ngo habe kwigishwa umuco wa demokarasi no kubahiriza agateka kazina muntu no kuzana umuntu wese gutahura uburenganzira bwe afite ibyo nabyo nibaza yuko ari igikorwa cya twese haba leta abari imigambwe n'abigenga n'abandi mashyirahamwe ari yose kugira ngo tuzobone imyaka iri imbere kandi kwa
tini nta kisumbi cyo bijanye cyangwa ura ibyerekezo cyane gose mararonsa kanya ko guja mu gihe hagati eka ibibazo ihanze abarundi mwarabicihe bya no hino giye mwari ko muri yamamaza akamotera umunya politika yatowe izigiwe n'abanyagihugu general Evariste Ndayishimiye nakaye
akamuno mutera bwa mbere ho taramukeza kuri gutorwa kwari ku musaba yuko hanini yo buraba ibibazo abarundi bafite by'ukuri bijyanye n'ubukene kuko ugiye kuraba usanga abarundi hari abantu batageze batera imbere kuva kera usanga kubijyanye n'intwaro zagiye basubiza inyuma ugasanga ntibegeze baronka akajya gushobora gutera imbere bwa kabiri bagomba kumusaba yuko yoshyira imbere guhana abantu bose bakora amakosa atuma ubuzima bwake buba muntu businzikara uwo ari we wese cyo baritwaje icyo cyose yuko atamuntu asubira guhorwa icari cyangwa icyo yiyumvira ibyo bakayishyira imbere cyane ku buryo hoba guhasha abantu bose batuma hariho umuntu ahohoterwa uwo ari we wese aho yaba hose azira icyari cyangwa icyo yiyumvira bwa nyuma kumusaba yuko nkabaho ko aha karyo aba bose bagize baterereye muri aya matora ya yose imigambi itandukanye kuko bose barabarekanye ko bafite ibyiyumviro bagashobora gushigikira bagaterera ibyiyumviro byubaka bakashyira ingufu hamwe ntihagire umugwi umwe w'abarundi usigara inyuma mu bijyanye no guteza imbere ubuzima bw'igihugu
Dieudonné Nahimana yari yitoje ku giti cy'uwigenga mu matora yabaye kwigenekezo rya 20 cyo kwezi kwa gatanu mu Burundi murakoze cyane rwose kukanya mwahaye iradio ijwi rya Amerika
imbere guhana gahindukira dutandukira igisata cha sport mu Rwanda kivugwa mu bibazo byo kunyuruza ubutunzi bwa ekipe y'umupira w'amaguru ya Rayon Sport FC ubwumvikane buke mu ndongozi bw'iyo ekipe bwatumye bamwe mu bayobora bahitamo kwandikira umukuru w'igihugu Paul Kagame bamusaba kubataturira. Inkuru twaza Eric Bagirubusa.
Amakimbirane muri Rayon Sport FC ubari kumvikana cyane mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu aranagaragarira cyane mu mabaru ari gucicikana bamwe bashinjanya ibyaha icyafatwa nko kwitana bamwana kubara abayobozi muri Rayon Sport. Nk'umwibaru wa Bwana Sadate Munyakazi wari perezida w'ikipe ya Rayon Sport FC yandikiye umukuru w'igihugu Paul Kagame kuri uyu wa mbere amusaba kubafasha gukemura uruhuri rw'ibibazo byugarijwe Rayon Sport FC. Aravuga ko ku isonga hakunze kurangwamo imicungire mibi y'umutungo kubara abayobozi muri komite ya Rayon Sport FC yamubanjije. Bwana Munyakazi mwibaruwa y'amapaje ane yageneye umukuru w'igihugu arasa n'umutungira agatoki ko kuva mu mwaka wa 2014 kugeza mu mwaka wa 2019 habarurwa amafaranga agera muri miliyari yanyerejwe muri Rayon Sport FC. Mwibaruwa yavuga ko hakunze kurangwa ikibazo cya ruswa mu ikipe ya Rayon Sport zahabwaga abasifuzi mu mwaka wa 2015. Agasano wibutsa ko mu mwaka wa 2014, 2015, 2016 muri Rayon Sport hanyerejwe imisoro ingana na miliyoni 239 z'amafaranga. Akibutsa ko ibi byagaragajwe n'ikigo Rwanda Revenue Authority gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda. Uretse n'ibyo yageneye umukuru w'igihugu Bwana Sadate Munyakazi wari perezida wa Rayon Sport yavuze ko igihe yashakaga ko ababigizemo uruhare babiryozwa ngo nibwo bahise batangira kumurwanya. Ahavuga ko bakoresheje ibinyamakuru by'abantu yemeza ko arabo mwihuriro nyarwanda RNC ridacanwa kandi ubutegetsi buriho mu Rwanda n'abandi avuga ko barwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda ngo bamwandikaga inkuru bamusebye bagamije kumuteranya n'abanyarwanda. Mu magambo yagize ati nyamara bakora ibyo barazwi ko bafite abavandimwe bakomeye muri RNC bashobora kubafasha kwandika inkuru nk'izo ati bikaba byanteye ubwoba ndetse nkabamboneraho kwishinganisha. Bwana Sadate Munyakazi agasoza ibaruwa yongera gusaba umukuru w'igihugu Paul Kagame ubufasha bwo gukemura uruhuri rw'ibibazo biri muri Rayon Sport ukuri kukajya habona babigizemo uruhare bakabiryozwa maze abariyo bakahabwa ubutabera. Uyuvuga ko akiri perezida wa Rayon Sport yandikiye umukuru w'igihugu mu gihe biboneka ko hari inama yabaye ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa gatanu iminsi ibiri mbere y'ibaruwa yandikiye umukuru w'igihugu iyo nama yamuhagarikaga na komite nyobozi yose. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryo ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa gatanu rivuga ko inama y'ubuyobozi bw'umuryango wa Rayon Sport imaze gusuzuma imiyoborere y'igikorwa cyayo ngo yasanze komite yariho yirengagiza ndetse ikanarenga ku mategeko shingira agenga umuryango wa Rayon Sport. Inama y'ubuyobozi ikavuga ko bashingiye amategeko basanga komite yariho yarakoze amakosa akomeye igahita ibahagarika bose. Inama y'ubuyobozi yashyiraho komite nyobozi nshya igizwe n'abantu barindwi barangajwe imbere na Bwana Charles Ngarambe ari nawe uyikuriye bakazaba bareberera Rayon Sport by'agateganyo mu gihe hagitegerejwe amatora. Komite nyobozi yagiyeho igasaba uwandikiye perezida wa Repubulika ko yagaragaza ibimenyetso ku byo avuga. Mu nzego zagenewe kopi mwibaruwa yandikiye umukuru w'igihugu imusaba gukurikirana ibibazo byo muri Rayon Sport harimo n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ijwi rya Amerika yashatse umuvugizi w'uru rwego igamije kumenya ikiri gukorwa kugeza ubu dufatiye ku makuru akubiye muri iyo barwa. Gusa mushuro twahamagaye umuvugizi w'uru rwego Madame Marie Michel Umuhoza ntiyatwitabye ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone y'ingendanwa. Umwe mu banyamategeko wavugishije ijwi rya Amerika ariko ntiyifuze kumvikana mu itangazamakuru yavuze ko kuba muri Rayon Sport hatangiye kuzamuka amajwi arimo ko bamwe mu bayobozi bayo bashyizwe mu majwi ko bakorana n'abakomeye bo mu ihuriro nyarwanda RNC ubutegetsi bufata nk'umutwe w'iterabwoba ubwabyo bishobora kuba byahindura isura bikava mu rwego rw'imyidagaduro. Gusa uyu munyamategeko yabwiye ijwi rya Amerika ko nanone kuvuga ibintu biremereye nk'ibyavuzwe na Bwana Munyakazi bisaba ko inzego z'iperereza zibigiraho ibimenyetso bihagije mbere yo kubijyana mu nkiko. Akavuga ko umucamanza adashobora kwakira ikirego kidafite ibimenyetso. Ku bafana nanone banatanga imisanzu mu ikipe ya Rayon Sport baravuga ko batewe agahinda no kuba bahora bumva amatiku y'urudaca muri Rayon Sport. Nk'uwanze kumvikana mu itangazamakuru wavuze ko icy'ingenzi kitari uguhora bahinduranya za komite nyobozi ahubwo ngo ingufu zagombye gushyirwamo kubaka ubuyobozi buhamye kandi burumwe akazirikana inshingano zaho kwirwa mu cyo yita ahave mpage. Uretse ibibaye ubundi nta mwaka washira hatumvikanye bombori bombori muri iyi kipe ifite abafana benshi mu Rwanda bahaye akabyiniro ka gikundiro. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Akaba ari ntungaha duce dusozerera amakuru yo kuri uno mugoroba mariko mushikirizwa na Joy Diane Nahazwe na yabashikirije ndi wanje mu ntumbero yo gukomeza kwikingira ikiza cya virusi ya corona. Nshimire Edi Rwema yaraduhagarikiye na Fasil Gebehu yegeranije ano majwi yose mwashoboye kumva. Bompi nabo nyene bari mu mihana yabo. Abandi dukengurukira namenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico baterera muri no makuru ino munsi mushobora gusubira kumva kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Mwe mwari ko muratwumviriza ndabike banure ndayifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose nahuta.